tuziheze.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Uburundi burishimira umusaruro bwagezeho kubera ingamba bwafashe zo kurwanya virusi ya corona.
Maze gupima abantu bagira 32 106. Muri abo rero havuyemo abagwayi bashika 283 bishika 1209. Duteranje n'abambere baca ba 174.
Uyu ni Dr. Ndikumana Tade, Ministri w'Ubuzima w'u Burundi. HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi iritegura gucyura abarundi b'impunzi baba mu mijyi mu Rwanda. Naho inama rusange ya ONU igeze ku munsi wayo wa kabiri. Mube hafi, aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye atabacika. Hirya no hino ku isi, uyu munsi inama rusange ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye ONU igeze ku munsi wayo wa kabiri. Abakuru b'ibihugu bafata ijambo bakoresheje bwa mbere na mbere mu mateka ikoranabuhanga ry'amashusho video conference bitewe n'ikiza cya virusi ya corona. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Perezida wa Brazil niwe yatanguriye abandi n'ijambo ryiwe, akurikirwa nk'uko vyama na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kiri mu icicaro ca ONU. Ku rutonde rw'abavuga uno munsi inyuma ya perezida Donald Trump haza gukurikira Recep Tayyip Erdogan wa Turkiye, Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya, haza Emmanuel Macron w'Ufaransa. Ku rutonde dukesha abakorera muri ONU bitekanije ko perezida w'u Rwanda avuga uno munsi ku mugoroba mu ijoro, naho ijambo ry'u Burundi ritekanije mu ndwiza. Naho amajambo y'aba bategetsi ataza kuimbona nk'ubone, abaserukira ibihugu vyabo muri ONU bo baza kuba bari ahasanzwe habera ino nama. Baza kwicara bahana umwanya kandi bapfutse iminwa yabo mu ntumbero yo kwirinda virusi ya corona. Yugurura ino nama ejo ku munsi wa mbere wahuriranye n'isabukuru y'imyaka 75 ONU imaze ishinzwe. Umunyamabanga mukuru w'irishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yavuze ko muri iyo myaka iryo shyirahamwe ryageze ku bitari bike n'aho hari bikiri hanze. Muri ivyo bikirikomereye harimo ikiza cya COVID-19 gihangayikishije isi yose. Mu bigikomereye ONU, Antonio Guterres yadondaguye kandi ikumirwa rifatiye ku gitsina mu bihugu bimwe bimwe, ihindagurika ry'ibihe, ubukene mu banyagihugu, amatate hagati y'ibihugu n'uturere, ikoreshwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda, ikoranyabuhanga ryateye imbere, ariko uko gutera imbere kukaza kubangamira iyindi mishinga y'iterambere.
Muri Kameruni, igisirikare kiriwe kiryamiye amajanja cyiteguye guhangana n'imyigaragambyo y'abaturage mu gihugu cyose kuri uyu wa kabiri. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi.
Muri Cameroon, Maurice Kamto, umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Cameroon Renaissance Movement, yateye akama abanyagihugu kabasaba kugira imyiyerekano mu mutekano. Uwo mugambwe n'abatavuga rumwe na leta basaba ko umukuru w'igihugu Paul Biya ava ku butegetsi kandi hakaba inagugwa ry'amategeko agenga amatora, kimwe n'ubuserukizi bukwiye bw'abantu bacinyijwe cyane cyane mu karere kavuga ururimi rw'Icyongereza. Mu ntumbero yo kuburabuza abantu kugira ntibitabire iyo myiyerekano, bamwe mu banyagihugu bavuga ko leta yagabishije kwigiye gushira mu munyororo uwo ari we wese yo kwitabira iyo myiyerekano. Muri imyaka ya vuba, itaramo mitwe ryaranzwemo ubwicanyi hagati y'abasirikare n'abanyagihugu baba mu karere k'abakoresha ururimi rw'Icyongereza rimaze gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo bakomoka.
Tujye none muri Pakistan, aho leta yizeye kuzatangira gutanga urukingo rwa virusi ya corona COVID-19 mu mezi 4-5 ari imbere. Eugenia Mukankusi yateguye iyi nkuru.
Pakistan yatangiye igeragezwa rya nyuma ry'urukingo rwa COVID-19 uyu munsi kwa kabiri. N'urwambere rw'ubwo bwoko rugeragejwe mu icyo gihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo. Abategetsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima NIH bavuze ko Ubushinwa bwatanze umuti wa COVID-19 wakozwe n'isosiyete yo mu Bushinwa CanSino Bio ifatanije n'ikigo Biotechnology cy'i Beijing. Urukingo rwahawe Pakistani mu buryo bw'amasezerano yo kugerageza. Umuyobozi w'ikigo cya Pakistani gishinzwe ubuzima General Major Dr. Amer Ikram yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro n'abanyamakuru ko ibihumbi baziyandikisha ku bushake bakaruhabwa mu byiciro bitatu. Avuga ko ruzatangirwa mu bitaro bikuru mu mpande zose za Pakistan. Ikram yagize ati twiteze ibisubizo bya mbere mu mezi ane kugeza kuri atandatu, ubwo abantu bihumbi munani kugeza ku bihumbi icumi bazaba bamaze guhabwa urwo rukingo. Yabaye nkumvikanishije ko adashidikanya ko urwo rukingo rwa COVID-19 rukora kandi ntangaruka. Avuga ko rwamaze kwemezwa mu Bushinwa kugira ngo rukoreshwe ku basirikare na polisi kandi ko batangiye kuruhabwa. Ikram yavuze ko urwo rukingo rushobora kuzaba rugeze ku isoko igihe bizaba bimaze kwemezwa ko rukora mu mezi ane cyangwa atanu. Urwo rukingo ubu rurimo kugeragezwa ku bantu mu bihugu bitandukanye birimo Ubushinwa, Uburusiya, Chili na Argentine. Pakistan yabaruwemo abantu barenga ibihumbi 336 banduye virusi ya corona, barimo barenga ibihumbi 6,400 yahitanye kuva icyo cyorezo cyadutse mu gihugu gituwe na miliyoni zigera muri 220.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu, ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire aya makuru. Noneho tujye mu biyaga bigari. Mu Burundi abantu 11 nibo bonyine ubu barwaye umugera wa corona. Numushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Ndikumana Tade wabitangaje uyu munsi i Bujumbura mu gihe yarimo yerekana umusaruro wisekeza, ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mushikiranganje Tadendi Kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, arashima intambwe bageze ko yo kugwanya coronavirus. Kuva umuntu wa mbere afise uwo mugera yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'2020, muganga Ndikumana aratanga ishusho y'ingene kugwanya ico kiza vyifashe mu Burundi.
Kuva rugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinanduriza coronavirus, tumaze gupima abantu bagira 32 n'ijana na 6. Muri abo rero havuyemo abagwayi bashika 283 gushika itariki 29/9. Duteranyije n'abambere baca ba 174. Turashima Imana rero yuko muri 474 462 bakize. Gushika ubu turacyafise abantu 11 bari ku miti, kandi nabamenyesha yuko nta n'umwe ari mu bitaro bafata imiti ntibarembye. Hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashije gupima harimo twapimye hanyuma yitaba Imana.
Uwo mugambi rero wandakira sinandura kandi sinandukiza watangujwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje Ndikumana amenyesha ko wagize akamaro kanini cyane mu Burundi, kuko ikiza ubu kidagiteye ubwoba mu Burundi, ariko ko atawo kenda ko caheze.
Uyu mugambi uko mubibona wagize akamaro kanini, kuko turaje ingene ya sanamu ingene abantu bagiye barafatwa ingene twagiye turabitaho, nuko twakoze ku buryo hagize uwandura cyangwa turondera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime, hagize n'urwaye nawe nyine tumuvure. Murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi, mubona yuko umugera uko wagiye batamkira mu gihugu uwe twasubiye kuntambwe ibereye aho bari bari ijya no hino. Murabona yuko ariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi, ariko ubu murabona yuko abagwayi basigaye ahimuyinga Makamba no ngaha mu gitaro cya Bujumbura. Iki kiza turavuga yuko gushika ubu kiri su control, ariko si ukuvuga ko cyaheze. Nyumve neza.
Kome Konakuze, umuhinga n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku migabane yo munsi ya Sahara, amenyesha ko kugira bamenyeshe ko ikiza cyazimanganye bategerezwa ko babazi uko igihugu cyose cifashe.
Bica mu nzira zibiri. Inzira za mbere ni ukuvuga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buba bwarashizeho ibipimo hose ku mavuriro, ni ukuvuga bakaba bafise aha ibyo twita le centre de dépistage sentinelle, ni ukuvuga bakaba bafise ingene bakontorora igihugu cyose mu mpande zose. Bakavuga bati turaronka ibipimo 99%, mugabo tubona abaza gupimwa batera bagabanuka cyangwa batera biyongera muri ico gihe urashobora kuvuga uti ikiza kiko kigenda gucya ivyo nivyo rero bakunze kuvuga bati ni surveillance epidemiologique no kuvuga abafise kandi bakaba babwiye mu mavuriro ibimenyetso umuntu wese afise icyo kimenyetso bakaba bama baca mupima iminsi yose hakaba nihimiriza mu mpande zose z'igihugu muri icyo gihe nyuma y'ikiringo ashobora kwiga ibyo biharuro ukabona uti yamara turiko turabiraba biriko biraduga cyangwa biriko biramanuka muri icyo gihe urashobora kugira icyo uvuze.
Muganga Tadendi Kumana asaba abanyagihugu kubandanya bikingira mu kubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu kuko bifasha byinshi. Amenyesha ko mu Burundi ubu indwara ziva ku isuku rike zagabanutse cyane kuko abarundi batakigenda barahanahana amaboko aho baciye hose kandi bagakaraba kenshi gashoboka. Agahimiriza rero abarundi kwiyongeso nziza batoyiheba naho COVID-19 yoba yazimanganye mu Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tugumi Kigali mu Rwanda, noneho Pierre Claver niyo nkuru atubwire ukuntu ejo bundi kuwa kane w'iki cyumweru turimo tariki ya 24 yo ku kwezi kwa 9 abarundi barenga 500 bazahunguka bavuye mu Rwanda. Hagataho HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ivuga ko igiye no gucyura abantu b'impunzi b'abarundi baba mu mijyi yo mu Rwanda cyane cyane Kigali. Pierre Claver umwanya no wawe.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ryabwiye Ijwi rya Amerika ko ari impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi y'amahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane nta gitigiri ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikorwa kikibandanya. Yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato 500. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Rizo ya mbere hatahukanywe impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga 1000 bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi y'amahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Mbona vraiment mbona nini ntoyanga ubuzana ko bungoye cyane avuga ati kumbe ari okazi yo kuzaba umuntu yosubira no mu kazi kore mambo zo zwa bugoye ngaha
ko nabwana n'abantu hari abakatubwira ati nego ntago situasiyo umutekano ntabwo iri garape cyane abakazi baratubwiye ati umutekano ku mitumba vraiment nta kibazo ati par rapport ya demire kenze ne na za demire seze biraruta vraiment ubu nta kibazo nta ngora navuga ntabwo bazikiza nta ki ntabwo bakimara tereta abantu ko babonye kose urumva ati numva kimenyere byo nta birasumbana nta kondi nyine kabijyanye n'umutekano w'abagabo batacyo babatwaye tacyo tangora nimwe atago babanduzanya buri mu butumwa yaragarutse kireke ibintu by'ibitero mu minsi bike bitangura kubayo muganda byo ubona ko bati ntacyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe.
Nubwo biri uko harabandi baba i Kigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubwabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwatu muko umugore yahukanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe na mutekano uriyo
kwari kubanza gutora inyishu irama
ubwambi nubasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
HCR arigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane w'igendwi itariki 24 z'uku kwezi ikindi gice cy'abarundi barenga 500 bazotahukanwa. HCR rivuga ko hashobora kuba harimwo abazoba bavuye i Kigali n'imahama. Ku ruhande rw'u Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronkaho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramwo byategekanijwe. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano bushinzwe impunzi yabibwiye Ijwi rya Amerika mu ndwi iheze aho yariko yakira igice kigira kabiri cy'abarundi bahungutse.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake isivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu 1,200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 canke 3 twoshobora kwakira ntankomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cabo c'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo
nubwo hari abariko barahunguka HCR rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
noneho tujye mu Burundi abaganga batagira imipaka clinicien sans frontières ni rimwe mu mashyirahamwe yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gutorera umuti ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko nibyo mugenzi wacu Oriana itangishaka aganiraho na ingenieur Uwimana Albin umuyobozi wa clinicien sans frontières
Et moi je suis ingénieur Albin Uwimana mukaba muserukira ishyirahamwe Clinicien sans frontières murakoze gufata kana kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika muri na rimwe mu mashira hamwe yitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko kugerageza gutorera umuti ikibazo c'ubukene ikibazo c'ubushomeri mu gwaruka mu Burundi mwotubwira muri make muri kino gihe ako kamo mwakitabiriye gute muri ko murafasha ugwaruka gute cyane cyane mu buryo umukuru w'igihugu yahamagariye kugira imigwi muri buri ntara canke muri buri mitumba canke muri buri makartie ico gikogwa muri ko mugifasha mute
murakoze cyane reka ntangure nshimire nanje ibi rya Amerika kukanya muduhaye ego murakoze cyane muravuze yuko twitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gushira hamwe imigwi y'ugwaruka kugira ngo biteze imbere nibyo twari dusanzwe tubikora ariko noneho tugiye kubikora cyane turiko turabikora cyane duhimiriza ugwaruka buri quartier buri mutumba tukabegeranya bakaja hamwe igitigiri cya 30 gushika kuri 50 kugira ngo imigambi dusanzwe dufise kandi bamwe bamusanga bari muri iyo migambi bashobore kuyibamwo tukabakariza ubwenge kugira ngo bashobore no kugira amakoperative baronka umwimbo wo kwiteza imbere
muri clinicien sans frontières mufise ibisata bitandukanye byinshi muri iyo shirahamwe ryanyu none ugwaruka mumaze kubashira muri iyo migwi mugafasha iyo mitumba canke iyo makartie abajene baho bakaja hamwe mubafasha mute
Ego cyane dufite department nyinshi ariko ubu turiko turakora cyane muri département entrepreneuriale ni wa département y'imigambi nk'ikiriri ikiriri quartier kiriri ni quartier iri mu muji hagati wa Bujumbura muri commune Mukaza iyo cooperative cyangwa se iyo groupement yaramaze kuhaba iriho umugambi bafise rero twabashiriyeho bariko bariga twamaze gutangura gukora no gukora amakara avuye mu micafu amakara agashobora gufasha gusubirira yaba ya makara bakura mu biti bagahunya amashamba rero tuko turagenda no mu yandi makarite no mu yindi mitumba kuko usanga abanywanyi bari mwishira hamwe bakomoka mu gihugu cyose mu mitumba yose kandi usanga hagwiriyemo abatari bafise akazi rero nico gikorwa turiko turakora mu kubahimiriza kubashira hamwe twongera tubasaba bakunde cyane cyane iyo migambi kuko uyirabye ni migambi ifite akunguko haba kuri bo nyene haba no ku gihugu ego
turumva ko muri ko murabafasha mu bijanye no kugira ubumenyi mu bijanye no kwiga imyuga
nkiyo muwo mugambi muvuze mu ofise uwo kubigisha gukora amakara mu myavu uwo mugambi cyanke ubwo bumenyi mu bubaha kubuntu
ego cyane ubumenyi tuba kubuntu ubu ngutiko turavugana dukoresha imashini imwe yamaboko igatanga umwimbo w'ibiro 50 ku munsi ariko mu minsi iri imbere leta nidushyigikira cyangwa se n'abandi bagira neza bakaturonsa imashini zikoresha umuyaga nkuba zishobora gutanga umwimbo w'itoni zitatu ku munsi muri icyo gihe n'uwo mugwizo ca waguka nk'ubu tuvugana dukoresha umugwi w'abantu 15 ariko itumaze kuronka iyo mashini itanga umwimbo munini tuzoshobora gukoresha abantu ugwaruka rungana 120 byumvikana ko ari karitsi zitatu cyangwa imitumba itatu ishobora guhurira muri icyo muri iyo kampuni itanga makara
none icyo gikogwa ko gishobora gusa n'igitevye gato kugira ngo havemwe umwimbo kugira havemwe umwimbo ugwaruka mubona bijukiye icyo gikogwa canke boba bafise iryo shaka ryo kugira ngo bige uwo mwuga bawumenye hama kumbure vuba bazoshobore gukuramwo ikintu
ego cyane bafise ishaka ahubwo bavuga yuko leta yari yaratevye ego bafise ishaka twaratanguye namaze kubivuga ko ikiriri hariho n'ahandi nandi hatandukanye tumaze gushyira hayo magurupema bamaze kwigiranya twaratanguye n'inyigisho baratanguye n'ukwiga basaba ahubwo ati leta itunyarukirize idufashe cyangwa iturondere n'abandi bagira neza bo dufashe natwe rero nk'uko tubari inyuma twabara yuko leta tuvugana na leta ndetse n'abandi batari leta baba bagira neza yaba amashyirahamwe yo kwiteza imbere nka PNUD turashobora kuzokwegera na PNUD ikanani mashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyine akorera muri icyo gisata cyane cyane cyo kwiteza imbere cyo gukingira ibidukikije abo bose kuko uyu ni umugambi buri muntu wese awumvise cyangwa awubonye ntawe reka kuwushyigikira mu gihe yo bashaka yuko ibidukikije koreka gukoresha amakara ava mu biti duhonya amashyamba tugakoresha ayava mu micafu akava mu byatsi muri birya bintu abantu babona yuko bidakenewe nk'impapuro ziba zishaje ibisigarira biva mu bigazigazi ibyo byose turabikuramo amakara kandi bikagenda neza yego
turumva ko muri make mwashimye iki gikorwa n'aka kamo katewe n'umukuru w'igihugu ariko bimwe mu bibazo nk'ishyirahamwe mushobora kuba muhura nabyo kugira ngo mugerageze gukemura iki kibazo gihambaye cyane mu gihugu no muri Afurika yose c'ubukene mu gwaruka ibibazo muhura nabyo ni nk'ibihe muri kino gihe
ikibazo nyamukuru duhura n'icy'uburyo kandi nk'umuri iki gihe cya none imipaka y'u Burundi nuvuga ko yugawe nta bantu bava hanze ngo bashobore kuza ino mu Burundi cyane cyane abagira neza niyo n'intambamyi igira kabiri ni uburyo mu gihe uburyo bubonetse twebe tukavuga yuko turonse uburyo buke uko bwaba bungana kose ibintu bigenda neza tugasaba kandi baba bagira neza batanga cyangwa iyaba leta mu gutanga ubwo buryo buraba neza n'icyo nigisaba buraba neza cyane cyane umugambi n'akamaro k'umugambi kuko birashobora gushika mu bagijwe gutanga uburyo ugasanga bararabye nk'umuntu agomba kurima itomati n'akarorero n'itomati zirakenewe tudugaruka rwagiye hamwe kugira ureme itomati akaba aribo bahereza uburyo mbwa bakarengana groupema ifise umugambi mwiza nk'uyo wamaze gutangura deja uri fonctionnaire atari byo kwiyumvira ngo tuzarima itomati cyangwa ngo tuzokora ikiniki nicyo rero nuvuga nusaba nubona kandi ari nk'intambamyi yuko buraba cyane cyane akamaro k'umugambi byozanira iki umugambi ku mpande zose kandi cyane cyane n'abamaze kugira intango akaba aribo nukwibaza abo boshigikira kurusha abantu bataratangura bavuga ngo tuzokora ikiniki mbwa abantu bafite ishingiro bamaze gutangura bagakoresha ubumenyi bwabo n'uburyo bwabo nibaza ko ari bo botangura gufashwa cyangwa imigambi yabo yogenda imbere.
None ko twumvise mukorera muri quartier Kiriringa i Bujumbura mwoba muri no muzindi ntara ko naho nyene imyavu ni myinshi kandi harashobora kuba ari naho mwokura ibyo mukeneye kugira ngo mukore ayo makara ku rugero runini nya hagati mu gihugu murakorerayo.
Ego cyane turakora mu gihugu hagati dufise mu ntara zose abanywanyi barenga 10,000 ariko kandi tukifuza guhera mu bisagara bikuru bikuru igisagara cya Bujumbura Gitega Ngozi kuko ni naho muri ibyo bisagara hakoreshwa ya makara avuye mu biti cyane cyane kandi ni muri ibyo bisagara haba abantu benshi. Hama twifuza ko twogenda mu bindi bisagara bito bito ndetse no mu mihana hagati ariko twahereye aho muri ibyo bisagara bikuru bikuru bikoresha cyane amakara aho abayazana bakabahunije amashamba.
Dusozera impanuro nk'ishiramwe muba mufitiye ugwaruka rw'u Burundi muri kino gihe mu gihe bariko barahamagarirwa kwijukira guhaguruka bakagira ico bifashije ni nkizihe muri aka kanya.
Impanuro ba hano ni bwambe no gukundana hanyuma bagashira inyuma ibyabatandukanya ibibatandukanya cyane cyane ibyo dukunze kubona byabatandukanya yari imigambwe. Imigambwe ntibe ikintu cyo kubatandukanya ahubwo kibe ikintu cyo kubashyira hamwe uko abayisilamu uko abaprotestanti abakatolika abayehova usanga tubana muri quartier usanga dukorana mu buzi butandukanye akaba ariko n'ugwaruka rubigenza no muri ayo magrupema niko natwe tubikora twese tugahurirayo tugakundana dufise urukundo na tugashyira ukundo hamwe ibintu byose tuzabishikako. Nico icya kabiri nuko buhurumbira ugukora bagakoresha amaboko yabo kandi bagashyira imbere no kumbatira amahoro nico novuga norangiriza ko nk'impanuro tugasaba n'ugwaruka kandi guhurumbira ibindi bisata bitandukanye byishyira hamwe Clinique Sans Frontières ahantu uvuga Karorero kigisata kijeje inyigisho imyuga itandukanye turigisha abafasha b'abaganga turigisha imyuga itandukanye yabiyo kubarira n'iyindi n'igisata cya kabiri cy'amagara y'abantu Department de Santé bakitabira turatanga na stage n'abakora bushake mu mavuriro dusanzwe dufise turafise n'igisata cy'ibidukikije no gukinga ibiza naho nyine ugwaruka rumaze guhurumbira ishyirahamwe rukaza mu ishyirahamwe tugafashanya mu gukingira isi rusange haba mu gutera ibiti cyane mu gusukura n'ibyo turafise n'ikindi gisata cy'amahoro turafise uburyo twigisha ibijyanye n'amahoro no kumbatira amahoro agahera mu muntu mu mahoro y'umuntu ya buri muntu. Turafise n'igisata rero kindi cy'imibano cyo gushyigikira n'abantu aho nikora abantu bafise uburyo buke tukabashyigikira haba mu bikoresho by'ubuzima cyangwa by'amashuri igisata cya nyuma n'igisata cyo gufasha cy'abagira neza no vuga cy'umugira neza cyo gushyigikirana nk'abantu baba bagwaye indwara zo gufungura nabi tukabashyigikira tukabahereza ubufasha bw'imiti cyangwa bw'ingaburo kugira ngo amagara yabo agende neza nk'abantu baba bari mu mabohero kubera tuba twabonye yuko ibyo bafashishwa bidakwiye tukagira icyo tubongereje tubafashishije. Nivyo rero naho norangiriza nsaba wo kumva kano kanmo kumva yoba interese cyane yoza muri kimwe mu bisata cyane ishira hamwe turamuhaye ikaze tusomakirana iteka.
Murakoze cyane mushinga nahe Engineer Albin Uwimana turabashimiye cyane kukanya mufashe kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze tubashimiye.
Chuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Nge na bagenzi banje bose dukorana hano Washington DC twayabateguriye kandi tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu buri muntu iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika murakaramye.